Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika muri Samina niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi mujyumvira kuri FM 94 nibice 9 no kuri 95 nibice 2, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 nibice 3 no kuri radio Inshuti ya bose 88 nibice 3. Mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi kuri no mugoroba w'umunsi wa 4 muri studio 5 muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi. Mwiriwe neza se, na makuru rero arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, hanyuma dukurikizeho ayo mu karere k'ibiyaga bigari, aya ngayo mu karere k'ibiyaga bigari ari mu mwiherero wa 15 mu Rwanda.
Mubirwa babirukanka inyuma mugera nabo no mu baturage muyoboraho kugira ngo mwumve ibibazo byabo, mugashaka ko igikorwa nyamukuru cy'uwo munsi ari ukuguprotokola ni iki watuze.
Uyu ni President Paul Kagame w'u Rwanda rero ari magaya abategetsi bashaka ibyubahiro bigatuma abandi bantu badakora akazi kabo uko bikwiye. Ni mu gihe yasozaga inama y'umwiherero yari imaze iminsi ibera igabiro iminsi ine mu karere igabiro ni mu karere ka Gatsibo mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Naho mu Burundi, ikibazo cy'imiryango 40 yimuwe mu Gasenyi muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, aharimo hubakwa ingoro y'umukuru w'igihugu, na n'ubu kiracyakururana.
Ayandi makuru, bihugu vya Afrika bifise abasirikare mu nteko zijejwe kugarura umutekano muri Somalia AMISOM biteguriye guhura muri Uganda muri Nondwi ku munsi wa 5, aho bagiye kugerageza gutorera umuti ibibazo by'umutekano muri Somalia.
Naho Korea y'Epfo izohereza vuba intumwa yihariye muri Korea ya Ruguru.
Yandi makuru kandi, kuri uno munsi wa 4 Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin atangaza ko igisirikare cyiwe cyagize imyimenyerezo ya gisirikare y'ibigwanisho ruhonya nganda bikomakomeye. Ayo makuru nayo ndavugwa hirya no hino ku isi twabateguriye, mugume ku maradiyo yanyu ikaze mwese. Bera makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Afrika, abakuru b'ibihugu bya Afrika bafise abasirikare mu nteko zo kugarura umutekano muri Somalia AMISOM biteguriye guhura muri Uganda muri Nondwi guhera ku munsi wa 5. Bitegekanije ko abo bategetsi bazoganira ku mugambi ukwiye muri kino gihe mu kugerageza gukemura ibibazo by'umutekano bihanze Somalia. Naho inteko za AMISOM zakemuye ibibazo bitari bike muri icyo gihugu, abagwanyi ba El Shabab babandanya gutera ibibazo bikomeye mu gihugu cya Somalia mu buryo buke n'igitigiri cy'abasirikare bake bari muri icyo gikorwa bibandanya kuba inzitizi. Mu myaka mike iheze, AMISOM yarashoboye komora abagwanyi ba El Shabab ibakura mu bisagara bikomakomeye, yongera ifasha leta ya Somalia gutera intambwe nziza zigana mu iterambere rirama. Kubw'ibyo mfashanyo mpuzamakungu, inzego zijejwe umutekano muri Somalia zarashoboye gukemura gukomera kugeza ubu, aho igihugu kiriko kicitegurira amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2020. Yamara izo ntambwe nziza zirabangamiwe no kuba inteko zijejwe umutekano zidakwiye, hakaba kandi ataburyo bukwiye buhari bwo kubandanya bagwanya urugamba rwa El Shabab hamwe n'ishami ry'abagwanyi baharaniya leta ya Kiisilamu mu buraruko bw'igihugu. Twokwibutsa ko inyuma y'igihugu cy'Uganda, Burundi n'icyo gihugu gifise abasirikare benshi mu nteko za AMISOM zijejwe kugarura umutekano muri Somalia.
Umuryango w'abibumbye ONU iratangaza ko abasirikare bayo 4 bo mu mutwe w'ingabo z'amahoro MINUSMA bishwe mu ntara ya Mopti hagati no hagati muri Mali. Imodoka yabo yakandagiye igisasu cya mine kirayiturikana, abandi basirikare 4 barakomereka. Ejo bundi kwa 2, abasirikare 6 ba Mali biciwe mu ntara ya Mopti nabo banyuze hejuru ya mine. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yamaganiye kure ibi bitero byibasira ingabo z'amahoro n'iza Mali, yasobanuye ariko ko bitazaca intege MINUSMA. MINUSMA ifite abasirikari 11,000, yatangiye imirimo yayo mu 2013 mu rwego rwo gutera inkunga mu rugamba rwo kurwanya imitwe y'iterabwoba muri Mali.
Makuru avugwa hirya no hino ku isarabandanya tuje iburaya kuri uno munsi wa kane Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko igisirikare ciwe cagize imyimenyerezo y'ibigwanisho ruhonyanganda bitandukanye. Muri ivyo bigwanisho harimo amamisiri araswa kure kandi afise ubuhinga n'inguvu zirenze z'ibigwanisho ivyo ari byo byose byo kuzivuna. Putin yabivuze mu ijambo yashikirije inama nshingamateka imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu yimirije muri uku kwezi kwa gatatu. Muri iki gihe Putin ari kayobora igihugu cy'Uburusiya kiringo kigira gatatu vyitezwe ko atsinda amatora y'umukuru w'igihugu ikindi kiringo cy'imyaka itandatu. Vyiyongereye kuri izo misire nshasha, Putin yavuze ko Uburusiya bumaze kugira imyemenyerezo y'ibindi bisasu vy'amamisire akomakomeye kandi ashobora kuraswa mu bihugu vya kure cyane kurusha izindi misire bari basanzwe bafise. Putin yongeye ashira ahabona umugambi wo kugwanya ubukene inshuro zibiri umucitezwe kuba ikindi kiringo ciwe kigira kane. Yavuze ko kugwanya ubukene azobikora mu guteza imbere igisata cy'ubuhinga bwa none bwa teknoloji kugira ahongerekane iterambere n'ubutunzi mu gihugu.
Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in ari hafi kohereza intumwa yihariye muri Korea ya Ruguru. Yabibwiye mugenzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump uyu munsi mu kiganiro bagiranye kuri telefone. Baganiriye ku ruzinduko intumwa zo mu rwego rwo hejuru za Korea ya Ruguru ziherutsemo muri Korea y'Epfo. Intumwa zarimo mushiki w'umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un wari witwaje ubutumwa bwa musaza we bwo gutumira Perezida Moon Jae-in. Umukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo yasobanuriye Perezida Trump ko kohereza intumwa yihariye i Pyongyang ari igisubizo cy'uru ruzinduko na buriya butumire. Nk'uko itangazo rya Presidence ya Korea y'Epfo ribivuga, Perezida Trump na Perezida Moon biyemeje gukomeza kungurana inama n'ibitekerezo ku biganiro hagati ya Korea zombi.
Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio gatanu muri kumwe na Ariane Tangishaka na Thomas Kamirindi.
Amakuru yo mu biyaga bigari. Mu Rwanda, President Paul Kagame yashoje umwiherero w'abategetsi bakuru wa rumaze iminsi ine ubera mu kigo cya gisirikari igabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda. Yasabye abategetsi kugira umuco wo kwiyoroshya kuko kwiremereza byonona ibintu kuruta uko bibikiza. Eric Bagirubusa yakurikiranye iyi nkuru.
Mu ijambo rye risoza umwiherero w'abategetsi bakuru mu Rwanda waberaga mu kigo cy'imyitozo cya gisirikare Gabiro mu burasirazuba bw'u Rwanda, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yibukije abandi bategetsi bari muri uyu mwiherero ko bagomba kugira umuco ubaranga. Afatiye ku ngero z'ibihugu bya rutura byateye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Kagame yavuze ko byinshi babishingiye ku muco wabo wo kwiyoroshya. Perezida Kagame nawe yasabye abategetsi kudakomeza kwiremereza. Perezida Kagame yaravuga ko hari abategetsi basura abaturage aho banyuze ibikorwa byose bigahagarara.
Bombe babwira muri bingeze hano ndabibona buri munsi I feel like fighting. Nuwo wabwiye ukabona the next day abisubiyemo. Bantu birwa babiruka nk'inyuma mugera nabo no mu baturage muyoboraho kugira ngo mwumve ibibazo byabo mugashaka ko igikorwa nyamukuru cy'uwo munsi ari ukuguprotokola ni iki. What is it? Nagira umbwira I'm a fear of the importance of that. Nagira ubimbwira.
Muri aba bategetsi Perezida Kagame avuga ko biremereza nta n'umwe yigeze yerura mu mazina, ariko avuga ko hari n'abajya yihanangiriza kuri telefone.
Ku buryo hari n'abari hano. Nabwiye personally. Fata telefone nkamutelefona nkambwira nti nzongera kubona wemera ko bagukorera biriya umunsi nzongera kubibona ari bizajya kurangira nagufayarize barahari hano nimushaka n'amazina nayababwira ni benshi ahantu mumanuka mu ndege hariya ku airport Kanombe abapolisi bafite za ranks ba managers ba airline ba ibintu byose bigahagarara aho kugira ngo wowe manager cyangwa police urashinzwe security wowe manager ushinzwe management ya airline ibintu byose birahagaze ugiye kwiruka inyuma ya minister manutse mu ndege how ni muco kigwa hehe urabagezeho urabakwiki.
Perezida Kagame yabwiye abo yita ko biremereza ko igihe babireka ntacyo bahomba.
Wagabanyije kwiremereza ugakora akazi kawe igitakara kibye even at a personal level wumva watakaje iki ahubwo wabyiyimye ugakora akazi kawe je nibwira ko umuntu muzima akwiye kuba afite satisfaction ngo yakoze ikintu kigira ikivamo gifite meaning kuri we no kubandi ba
uretse kuba Perezida Kagame akomeza kuvuga ko biremereza bakarushaho kwica ibintu aho kubikiza ntiyabuze no kugaragaza ko mu butegetsi bwe harimo abafatwa nk'abakidobya yabaye nk'uburira bwa Edouard Ngirente ministre w'intebe muri iyi manda ko azahura n'abantu nk'abo bamuha amabwiriza naho bidakwiye
cyangwa yajya gukora ikintu kubera ko afite amatwara amashya avuye ngo cisha make eh buretse urahose no dusanze hase eh bo zanye ibintu biraho bikabyo bi niba bakugeraho bazakugeraho ariko reka mbe nkwibiyeho gake please don't accept it yes uzabyangi
Mu ijambo rye kandi Perezida Kagame yagaragaje ko hakiriho gukorera kujisho ku bategetsi bamwe na bamwe baba bahugiye mu nyungu zabo bwite urugero atanga bitari ku nsuro ya mbere naho asura abaturage imihanda yari yarangiritse igakorwa vuba na bwangu
bujya gucya imihanda yose bayitunganyije inyerera rwose bihokaye nkabaza ariko imihanda kutari bimeze bityo hashize imyaka 10 navuze ko nzaza hashize icyumweru kimwe mu cyumweru kimwe izo resources zabonetse gute kugira ngo bakore uwo muhanda kubera ko ngiye kunyuramo ku buryo zitabonetse muri ya myaka ishize ngo bahakore hamere haryo resources ziboneka zikora umuhanda ari uko perezida agiye gusura ahantu zivahe ndashaka kubabwira ko zitava mu president's office zigomba kuba zifite aho ziri n'ubundi zahize kuye kuba zakoreshejwe no kugira ngo nabo baturage babonaho banyura
mu ijambo risoza uyu mwiherero ku nshuro ya 15 Perezida Kagame yaragarutse ku nsengero zibarirwa muri 700 zimaze gufungwa mu mujyi wa Kigali gusa arasanga uyu murundo w'insengero nta kindi zihatsuretse akajagari kuko avuga ko ahandi bigaragara bityo babiterwa n'umurengwe kandi bo bafite n'uburyo bwo gukumira ingaruka zaterwa nako kajagari aravuga ko gufunga izi nsengero ntaho bihuriye no kubangamira ubwisanzure
ne za bohorzi zitanga amazi nanizo dufite 700 ashwe ikindi kintu cy'umusaruro tugereje kuri 700 muri rya mugi ni iki ni amafactory turayafite aha ariko amadini 700 mwarinze no gufunga ubwo bivuze ngo nakajagari kabaho kubera uko system iteye uko iriho kabaho bitewe n'ikintu kibuze mu muco w'imibereho n'imikorere ariko reka nkwereke akajagari nk'akariye kaba ahantu h'ubwoko bubiri kaba ahantu abantu bakize barenzwe bikageraho umuntu yikorera icyo yishakiye
Uyu mwiherero ku nshuro ya 15 waruteraniyemo abategetsi bakuru bagera muri 300 Perezida Kagame ashima ibitekerezo batangiyemo bigamije iterambere ry'igihugu agakomeza kubasaba gushyira hamwe ku bindi byose yiyamiriza bidakosoka ku munsi ku wundi nta gushidikanya ko igisubizo kiri mu biganza bye bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Eric bagira ubusa noneho aha ijambo Asumta Kaboyi yaratubwira uburyo komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNLG yakuye misa n'ibiterane mu bikorwa byo kwibuka abazize genocide iyi komisiyo ivuga ko kubikora gutya ari uburyo bwo guca ubusumbane hagati y'amadini no kugabanya igihe imihango yo kwibuka itwara Asumta
Aya mabwiriza agendanye no kwibuka genocide yakorewe abatutsi yasohoye mu mpera z'ukwezi kwa mbere na komisiyo y'igihugu ishinzwe kurwanya genocide CNLG byinshi mu bigaragara muri aya mabwiriza byari bisanzwe byubahirizwa gusa hari byagaragayemo ko ari bishya cyane cyane bigendanye n'imyemerere y'abantu kuri ubu nta misa cyangwa amateraniro zongera kuboneka mu bikorwa byo kwibuka CNLG ivuga ko biri mu rwego rwo gukuraho ubusumbane hagati y'amadini CNLG kandi ikavuga ko ibi biri mu rwego rwo kugabanya umwanya munini misa yatwaraga kandi abitabiriye igikorwa cyo kwibuka atari abanyagaturika bose cyangwa abayoboke b'amatorero CNLG itangaza ko bifuza kumva misa cyangwa gukurikirana iteraniro bazajya babikora mbere y'igikorwa cyo kwibuka cyangwa nyuma yacyo CNLG ivuga ko mu gihe igikorwa cyo kwibuka genocide yakorewe abatutsi cyateguwe n'idini gaturika ibigo by'abihaye imana irindi dini cyangwa itorero ryemewe n'amategeko mu Rwanda hagamijwe kwibuka abayoboke baryo cyangwa abanyamuryango b'ibyo bigo bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi icyo gihe abateguye kwibuka babikora hakurikijwe imyemerere yabo ariko bakubariza ibiteganywa n'amategeko ibi byemeza abantu banyuranye babitanzeho ibitekerezo bamwe mu bacitse ku icumu bati abantu bacu baguye mu kiliziya kutubuza kubunamira tubasomera misa ni ukuduhohotera
ngewe ku bwanjye nk'umuntu wacitse ku icumu numva gukuraho misa atari ikintu cyanyuze umutima wanjye misa abantu bacu bapfuye basenga bagiye bashaka amakiriro mu kiliziya bazi neza ko nibajya mu kiliziya bari burokoke nta watinyuka kwinjira mu nzu y'Imana numva ro gukuraho misa ni nko sinzi uko nabivuga numva ari nko kubipfobya gupfobya misa twumva iyo misa ibaye twibuka abacu twumva bidukoze ku mutima twumva ko abacu bari mu ijuru twebwe iyo bahagaze hariya baturi igitambo cy'Ukaristiya bagasenga kuko misa ijya kurangira niba warufite n'igikomere ijya kurangira wumva ko abawe ubibutse bihagije ubasabiye
nubwo hari bamwe mu bacitse ku icumu badakozwe ibyo gukuraho misa umuryango wibuka wita ku barokotse jenoside wo ushyigikiye aya mabwiriza CNRG ndetse uyu muryango ugashimangira ko wagize uruhare mu kuyategura uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa wa yibuka Bwana Ishakiye Naftali
ntawe bikwiye kubangamira nuko kwemera kwacu gusenga twumva hari umwanya bikwiriye ariko muri gahunda zo kwibuka bakagaragaza yuko habaho igihe babona bibangamye bagatanga ingero aho usanga mpama muhango wo kwibuka misa yafashe amasaha agera kuri atatu noneho ugasanga umwanya wo kwibuka ubaye muto cyane rimwe na rimwe n'abagomba gutanga ubutumwa bakagaragaza ko kubera igihe gito kiba gisigaye bahutazwa navuga umuntu yajya gutanga ubuhamya bakamubwira bati ubuhamya yagombaga gutanga amaminota 30 cyangwa hejuru ugasanga abayoboye gahunda kuko bareba umwanya usigaye bakamubwira bati ihangane rasa ku ntego gabanya ibyo wavugaga koresha iminota 5 usanga rero ari byiza yuko koko isengesho ryaguma muri uyu muhango ariko rigahabwa umwanya mutoya
CNRG yanagennye kandi ko muri gahunda yo kwibuka itateguwe n'idini runaka nta dini rigomba gusumba irindi uwo muhango bityo umwanya wo gusenga ukazaba ari iminota 10 kandi isengesho rikazajya rikorwa n'umwe mu bahagarariye amadini n'amatorero bitabiriye uyu muhango ese kugabanya igihe cyo kwibuka ngo nuko abantu bananirwa cyangwa se ugakuraho misa ntibishobora gufatwa nko kubangamira abacitse ku icumu bifuza kwibuka babo basomerwa misa Musenyeri John Rucyahana na Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge avuga ko ibi ari ibintu bikwiye kuzakomeza kuganirwaho
n'ubwo byakurikizwa kuko niba ari amabwiriza tuzabikurikiza ariko kubikurikiza ntibibuza abantu gukomeza kuganira
muri gahunda nshya yo kwibuka ubuhamya bw'abacitse ku icumu muri bwo bwahawe igihe kirekire kuko bwageniwe igihe kigera ku isaha mu gihe izindi mbwirwaruhame zisabwa kutarenza iminota 20 keretse imbwirwaruhame y'umushyitsi mukuru Asumta Kaboyi Ijwi ry'Amerika i Kigali
Ejo kuwa gatatu mu gitondo Radio Ijwi ry'Amerika yatangaje ikiganiro yagiranye n'umunyamakuru Ntamuhanga Cassien wayoboraga Radio Amazing Grace ubuntu butangaje Ntamuhanga yatorotse gereza ya Mpanga mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda mu kwezi kwa 10 kumwaka ushize yakatiwe gufungwa imyaka 25 ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa kabiri mu 2015 n'urukiko rukuru rw'u Rwanda nyuma rero y'ikiganiro twagiranye nawe twahamagaye umuvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe gereza mu Rwanda atubwira ko ikibazo cya Ntamuhanga kitakiri mu maboko yabo ati iyo umuntu atorotse gereza ibye biba bisigaye bireba polisi y'igihugu twashatse rero na polisi y'igihugu twakomeje gushaka n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda n'ubu ntaratwitaba ariko rero turakomeza tugerageze cyane cyane ko iyi nkuru yavuzweho byinshi tumubonye mu byo twakwifuza kumenya harimo niba hari impapuro mpuzamahanga zishakisha Ntamuhanga Cassien mbibutse rero ko yatorotse gereza mu 2017 yari yarakatiwe mu 2015 ariko yari yaratawe muri yombi mu 2014. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda.
Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini yarabandanya. Tuje mu Burundi ku nshuro ya gatanu, abaserukira imiryango 40 yimiwe mu Gasenyi ka Komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura, ahariko harubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu bugarije kuri uno munsi wa kane. Ibiro by'ubushikiranganji w'ibidukikije bari bagiye gusaba impapuro zibegura amatongo bemerewe. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yashikiye ku bushikiranganji bw'ibidukikije.
Abo n'abagabo n'abakenyezi baserukira abaheruka kwimurwa mu Gasenyi ka Komine Mutimbuzi bagandagaje imbere y'inyubakwa z'ubushikiranganji bw'ibidukikije babwije Ijwi rya Amerika icabagenza. Uno mukenyezi numwe muri bo.
Twebwe turi babanyagihugu babomoregwa mu Gasenyi kwa matwaje kenshi tobatwaje no musi twaga rutse bari badutumye kugira ngo baduhe inkaratasi z'amatongo. None twashitse ngaha bose twababuze abo twashoboye kuronka batubwiye yuko inkaratasi n'ubu zitarasinywa baragiye twabuze n'umwe.
Izimpapuro ni zibaha amatongo yo kubamwo mu maramvya ya Komine Mutimbuzi nk'indishi kuyo bahora babamwo ku mutumba Gasenyi. Aho naho niho bakuwe kugira hubakwe ikirimba cy'umukuru w'igihugu, batangazwa n'ingene bataranoswa izo mpapuro. Kandi ku igenekerezo ya 18 ukwezi kwa mbere uno mwaka, umushikiranganji w'ibidukikije yari yabashize mu muhango, none amaso yaheze mu nzira.
Kwegwe gushika ku isaha n'ivyabaye ntibinasiguritse, ntitunabibona ntituzi ibyo bagombye gushika. Baradutumye ko nyene umushikiranganji araza araduhamagara amazina azanye izo nkaratasi zidasinye, baradufotora twese ku murongo umwe wese n'urukaratasi rwiwe. Ugabo mu nyuma acaratubwiye ati nimuzingarukanire ndazijyana nje kuzisinya, muzoza mu ndwi za kuzitora zirisinye. Haraheze ukwezi gushika ku isaha ntizirasinywa. Nk'ubu ejo umuhoza yaravuze yuko yumvise ko bamaze kuduha amaparasera, natwe tukaba tuzi ko tutararonka. Rero urumva kirane nk'iramico nyene rikirakinwa nta nuko twabisigura.
Kuronswa amaparasera yo kubamwo ni kimwe nk'uko iyo miryango ivuga ko itagira cefo ca ruguru ibivuga. Bavuga ko bakeneye n'imizibukiro ku mazu yabo ya kijambere bari bubatse mu Gasenyi ya Sambuhu.
Ayo mafaranga ntayo turaronka, bari bavuze ko tuzo ndaronka mu ntango z'ukwa gatatu, none kugeza n'ubu ntituraronka ayo mafaranga. Ariko urumva imbere ya byose bari kubanza bakaduha ayo maparasera, hanyuma bakaduha amahera tukaca twubaka ayo maparasera baba baduhaye.
Bari bababwiye igitigiri cy'amafaranga.
Ayo mafaranga nta gitigiri bari batubwiye, ahubwo mbona yuko umengana ibintu bariko baradukina kugira ngo duhebe gose ntidusubire kongera kuza kubagora.
Ku muhingamo w'uno wa kane, umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ibidukikije yagize icyo avuze kuri icyo kibazo cyabo bahoze baba mu Gasenyi ka Mutimbuzi. Omer Niyonkuru yabwiye Ijwi rya Amerika ku gikorwa cyo kuzuza izo mpapuro z'amatongo yo kubakamwo kigeze kure, vuba bazoronswa inyishi tomoye.
Baje kubaza ibintu byabaho bigeze n'uburenganzira bwa bari cyo twovuga nuko kubushikiranganje twebwe intambwe nziza cyane, kuko benshi muri bo zijya mpapuro nako nagomba banze nkosore si mpapuro ndangatongo kibita mu gifaransa titre de propriete. Ni mpapuro zitanga amatongo, kuko urupapuro ndangatongo rafise ukundi ruboneka ariho ibisata bacamwo. Rero aha twebwe twubwira abatwumviriza bose n'abonyine barimo yuko ubushikiranganje buri ku ntambwe imeze neza, kuko nimba ari abantu bajeka amajana abiri nta bantu bashika 50 basigaye batararonka izo mpapuro. Rero ukubona baje ari batararonka n'uburenganzira bwabo, kandi twizera yuko umugambi utagisubira inyuma.
Murabahumurije kuvuba rero bazotunganirizwa,
bahumure bareme, kuko muravye ukuntu byagiye biragenda, ingorane zagiye ziraba bakihangana. Simbona ko uwo yariho twese twodehukirwa, simvuze bo intambwe ni nziza cyane, kandi nk'uko nagenda bivuga bafise uburyo bwo kubaka kuri bo n'igihe cyiza cyabo.
Naho ku kibazo kijanye n'imizibukiro y'amazu abo banyagasenyi basaba inyuma yaho asamburiwe, uwavugira ubushikiranganji bw'ibidukikije arabahumuriza, avuga ko n'ico kibazo byanke bikunde kizotorega umuti. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Evariste Nzikobanyanka kuri iyo nkuru. Handi naho kuri uyu wa kane, Sentare ya Afrika ijejwe gateka kazi na muntu yagiranye amasezerano na Sentare nkuru y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'uburengero, CEDAW, n'amasezerano yo gufashanya ibikogwa igikogwa cyo kubahiriza uburenganzira bwa muntu yarusha mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru aratubwira ibindi.
Yebo twara sentare ya Afrika ijeje ugateka kazi na muntu canke twara sentare nkuru y'umujyango wa Afrika y'uburengero SADAO bose bemeza ko amasezerano bataye ku mukono ari ku neza yabitura ubutungane barongoye cyane cyane mu gisata cyo kubahiriza gateka kazi na muntu kurangiza imanza ku gihe guhanahana makuru ku manza zishobora kuba zarashingishijwe muri zo sentare kurahuranira ubwenge n'ibindi. Uyu ni umucamanza Traore Jerome atwara sentare nkuru ya SADAO.
À partir d'aujourd'hui, poser les bases d'une collaboration.
Atene ntambwe ikomeye sentare zacu zibirizeje gutera guhera uyu munsi. Sentare yacu ya SADAO iriteguye gufasha kwigisha mu bihugu biri mu muryango wacu kugira ngo bisinye amasezerano arekurira abanyagihugu kwitura sentare ya Afrika ijerwa gateka kazi na muntu. Ego nivyo nubwigenge bw'ibihugu gufata iyo ngingo, ariko tugiye kuba nk'abavugizi b'iyi sentare mu bihugu 15 byacu. Ni ingingo ikomeye cyane kugira gateka kazi na muntu kubahirizwe kurusha iyo abanyagihugu bitwaye mu butungane bonyene bifuza. Hari bihugu bimwe byatanguye kwikura mu masezerano yemereye abanyagihugu canke amashirahamwe yigenga kwitura ku giti cabo muri sentare ya Afrika ijerwa gateka kazi na muntu. Akarorero gatangwa no Rwanda haheze umwaka rusoko yakarenge kuri ayo masezerano gwagirije iyo sentare kwihengamye kugira ngo ntiyagire ibindi bihugu bifata iyo nzira. Iyo sentare yarafashe ingendo yo gusigurira ibihugu bitandukanye akamaro kayo. Umucamanza Sylvain Ore atora sentare ya Afrika ijerwa gateka kazi na muntu. Icyo dushobora gukora twebwe ni ukwigisha no kumenyekanisha ibikorwa byacu, ineza yabyo, gukora akazi atawo duhengamiye, kwerekana akamaro tumariye abanyagihugu n'abategetsi batandukanye mu gukingira gateka kazi na muntu, hamwe no kumara amazindi bihugu bigitinya kwemerera abanyagihugu babyo kwitura iyi sentare yamara gusokora akarenge biguma ari uburenganzira bw'igihugu icyacu cyose kivyifuje. Naho sentare nkuru ya SADAO yemeye gutera intege muri ico gikorwa bagenzi babo ba sentare jejwe kubahiriza gateka kazi na muntu. Naho biruko ikibazo gikomeye kuri zo sentare zose nishigwa mu ngiro y'ingingo ziba zafashwe, bavuga ko atagushaka kuboneka ibihugu byerekana. Traore Jerome atwara sentare nkuru ya SADAO.
En ce qui concerne maintenant le problème de l'exécution,
kubahiriza canke gushyira mu ngiro ingingo ziba zafashwe n'amasentare yacu ni ikibazo gikomeye, haba iwacu muri SADAO canke muri sentare ya Afrika ijerwa gateka kazi na muntu, kuko ari ibihugu bibwirizwa kuzishyira mu ngiro. Amategeko natwemerera gukurikirana ingene byagenze mu nyuma ingingo yasomwe. Gusa twebwe iwacu hari ingingo itegeka amareta gushyiraho urwego rukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'ingingo, ariko gushika ubu ibihugu bine ni byo bimaze gushyiraho urwo rwego, ibindi biracakwega amaguru. Ayo masezerano yatewe ko umukono inyuma y'urugendo rw'iminsi ine abacamanza ba sentare nkuru ya SADAO bari bamazemo kurahura ubwenge kwa bagenzi babo ba sentare ya Afrika ijerwa gateka kazi na muntu yarusha muri Tanzania. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika isamira niri Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro byacu n'amakuru twabashikirije, reka tubabwire incamake yavyo. Twababwiye ko abakuru b'ibihugu bya Afrika bafise abasirikare mu nteko zo kugarura umutekano muri Somalia AMISOM biteguriye guhura mu nama izotangura kuri uyu wa gatanu kugira bagerageze gutorera umuti ibibazo by'umutekano muri Somalia.
Turacyashaka polisi y'u Rwanda ku kibazo cya Kasiani. Wa munyamakuru Kasiani nta muhanga watorotse gereza na n'ubu ntabwo turababona, turakomeza dushakashake. Naho muri Mali abasirikare bane ba MINUSMA bishwe na mina.
Twabwiye kandi ko kuri uno munsi wa kane perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko igisirikare ciwe cyagize imyimenyerezo ya gisirikare y'ibigwanisho ruhonyanganda bitandukanye, muri byo hakaba hari harimo amamisire arasa kure cyane mu bindi bihugu.
Naho muri na perezida wa Korea y'Epfo agiye kohereza intumwa yihariye muri Korea ya Ruguru. Nshuti zacu rero mwese uko mungana, turabashimiye cyane kuri mikoro mwari kumwe
na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi Alimasi Fatuma Kalala na ingenieur bafatanije kubanga bw'ibyuma, nabo turabashimiye cyane. Mwese murakarama.